inama nkenguzamata ya kisasa ku murwa mukuru wa politiki giteganyo yemeje yahona amande yakiza kuba mushiza manza akizigenza wa Republika kuri uyu wa kabiri yatowe ku majwi 38 kuri 39 mushikanganje ubutungane niwe yariwe gutanga mu nama nkenguzamata ya mwidondoro wiwe Domine Banyankimbo nani yigeze yavuga icyatumye Sylvestre Nyandwi yahora aramutwaye mabanga kuva mu kwa 2016 ayabagozwa mwo gusavuze ko mushaka azanye ubwira bwinshi mushiza manza akizigenza mushaka aturuka mu bwoko bw'abahutu nkuko biteganywa n'ibwirizwa nshingiro n'amasezerano ya Arusha imvukira y'intara ya Muramvya hagati na hagati uwo yasubiriye nawe n'umuhutu wo mu ntara ya Bujumbura mu burengero Mani ya kizahazu chane gihe yari mushikiza manza muntara ya Muramvya avuka mwo aho hagati y'ukwa gatandatu n'ukwa munani 2016 yafungisha abanyeshuri bagera kuri 6 bari basibanganije ifotoye kwigendera President Pierre Nkurunziza mu bitabo by'ishure anazwi kandi nk'umwe mu bashashe mu rubanza rw'urupfu rwa Amerika Ndadaye umukuru w'igihugu wa mbere yatowe mu nzira ya demokarasi akicwa amaze amezi 3 gusa ku ntebe y'umukuru w'igihugu bari bari mu ibohero rya Gitega canke ababuranye badahari bose bavuze ko umunyororo baciriwe harimwo gufungwa wo guherayo ari icyemezo cya politiki atari ingingo y'ubutungane ubu yari muri sentare nta inyuzwa akaba yari umwe mu bakuru b'amaservise kuri uyu wa kabiri yemerejwe icyarimwe n'abandi bacamanza 8 baroye muri urwo rukiko rukuru mu gihugu munyamategeko Dieudonne Bashirayishize yahoze ahicegera cy'umukuru w'urwego rw'abanyamategeko muri Afurika y'ubuseruko akaba ari no muri 8 kavib rurikiyemo abashingwa manza baburana ku byaha bihanwa n'ubutungane mpuzamakungu avuga ko umurwi mushasha abarundi bawiteze ko byinshi narijya utowe mu gihe umukuru w'igihugu ubwiwe amaze igihe yidoga kwica gisata kibangamiwe n'ibiturire n'ukutigenga
abacamanza bashasha bahejeje kugenwa muri sentare ntanyuzwa y'u Burundi n'umushikiriza manza mukuru wa Republika y'u Burundi baje mu gihe umukuru w'igihugu amaze igihe kinini yidoga avuga ko ubutungane bwazingamitswe n'igiturire bukazingamikwa no gukoreshwa n'abahambaye kugira bakingira inyungu zabo canke kugira bacireishe izangondagonde inzira karengana abarundi rero bazobabiteze ko byinshi babiteze ko ibintu byinshi bihinduka
amazina y'abacamanza n'umushyiriza manza akizigenza wa Republika yari yemejwe kuri uyu wa mbere mu bikorwa by'inama nkuru y'ubutungane n'urwego rurongowe na President Evariste Ndayishimiye icegera ciwe muri ayo mabanga nije hangenda banka yahoze y'umushyiriza manza akizigenza avuga ko abagenywe bose yari abakenyezi n'abagabo babushitse kandi bazofasha kugira imanza z'umurengera muri sentare nta inyuzwa zigabanuke
nka ko nk'uko byashikirijwe muri iyo sentare huzuyemo imanza nyinshi cyane kandi aho nyine igitigiri cy'abayigize ari gitoyi cyane igenwa ry'abandi bacamanza rero rizotuma izo manza zigabanuka gutyo abenegihugu baruhuke kwama barindira igihe kirekire ko imanza zabo zicibwa abagize inama nkuru y'ubucamanza bamaze kwiheza neza amazina y'abashikirijwe ngo bagenwe mu mabanga atandukanye basanze ari abagabo n'abakenyezi babikwiye ufatiye ku buhinga ubukerebutsi n'ubwitonzi basanzwe babazi ko baca barabemeza bose
nagenda banka amenyesha ko umukuru w'igihugu ararwishinga n'igisata cy'ubutungane
ku bindi bibazo byo kwigwa n'inama nkuru y'ubucamanza nyiricubahiro umukuru w'igihugu yatangaje ko bigiye kwicarirwa bimwe biboneka kugira ngo bizotorerwe umuti uramba ati ingorane zihanze ubutungane ni nyinshi kandi zihambaye
umunyamategeko Bashirayishize we asanga hakiri kare kugayira abagenywe canke kubashima naho muri kahise ata kintu gikomeye bakoze mu guteza imbere ubutungane
ku bacamanza canke no kumushikiriza manza nta kintu kinini n'umuntu yovuga co bacara baranze muri kahise mu bijanye no guharanira ukwigenga k'ubucamanza ariko kumburengira baronse umwanya wo kwerekana ico bashobora guterera kugira ngo ibintu bihinduke ritararenga rero nta uritera ingata umuntu nibaza yuko yobaha umwanya akaraba ibyo bakora muri kahise ari bamwe bamwe ubona bakoreshwa muri ibi na biriya ariko abarundi bakaba biteze kuraba bafatiye ku by'umukuru w'igihugu yagize iminsi avuga ko yifuza kuraba ibyo bakora nta muntu rero byose inziriza ngo hari igitangaza baje gukora ariko umuntu azobarabira kubikogwa
ubaje ku butegetsi mu 2022 Perezida Evariste Ndayishimiye yumvikana kenshi yari abacamanza n'abakora mu gisata cy'ubutungane mbere avuga ko n'amategeko bakoresha benshi batayasoma uhereye ku ibwirizwa nshingiro akatari gake yagabishije kuzobafuta umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerard Ndabirabe we yagabishije mu kwindwi uyu mwaka uheze ko abacamanza bakomeje kwigenza nabi bashobora kuzosubirizwa n'abashingantahe b'intahe yo kumugina bacimanza mu mitumba n'uducimbiri erojeurika neza ijwi rya Amerika.